y ni la dio Hinchwi de América. Hinchwi de América y Juachiliza Ganero, ya yo me quiero decir que Rwanda, millones de chitines, y en Amé, va con la dio Hinchwi de América, muy común a Federica, un equije, casi me sé, un ganero, muy sangre.
Muri sanga ni kiganiro kizi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
Ikiganiro muri sanga mu mpera y'ukwezi kwa mbere mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Warabandanije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bwo gahomera unwa bwabaye mu 1972. Ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Karusi kuva ku igenekezo rya 1990 ry'ukwezi kwa mbere gushika ku igenekezo rya 31 ry'uko kwezi nyene ntibibonwa co kimwe. Amashirahamwe atandukanye yemeje kugira umuziro w'ubwicanyi n'ihonya bwoko ntabona co kimwe bikorwa by'uyu murwi. Ishirahamwe ryitwa Ase Genocide igisata gikorera mu gihugu cya Canada ntiriremera ku bwoko bwose mu Burundi bwabuze mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu bihe bitandukanye, ariko iryo shyirahamwe riherutse gutangaza ko ritewe amakenga n'ibikorwa byo mu rwisevere byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu 1972 byabaye kuri iryo genekezo twababwiye. Iryo shyirahamwe rero rivuga ko mu rwisevere wimanze kw'ibinogo byose watoye byahambwemo abarundi bo mu bwoko bw'abahutu gusa. Iryo shyirahamwe riragabisha kandi umurwi severe ngo ntuvuge ibinyoma cyane cyane ku bijyanye n'imvo zatumye haduka ubwicanyi muri uyu mwaka, hamwe no ku bijyanye n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Yemara urunani rw'amashyirahamwe y'abarokotsi kwicumu mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu 1972, le collectif des survivants et victimes du génocide de 1972, bobo bavuga ku igikorwa kiriko kirangurwa n'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, gifite intumbero yo gufasha Abarundi kumenya ibyashitse muri kahise, ariko bagasaba uyu murwi kududurira ko ugatomora ukuri ku bintu utoye cyane cyane kubishwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe rero na Nshabwenge Zilizo mu gihugu cya Canada, turi kumwe na Ubwameza Mbere na Emmanuel Nkuru Nziza yigeze kwigisha muri kaminuza y'u Burundi, akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe Ase Genocide. Mwiriwe neza Emmanuel Nkuru Nziza.
Ndabaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza bene wacu.
Murakomeye.
Yego, kiratekanye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Frederic Nzeyimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1972. Mwiriwe neza Frederic Nzeyimana.
Ndabaramukije nanje n'abariko baratwumviriza bose.
Murakomeye ngaho.
Turakomeye.
Ya kabi huko kwa gezeze hii.
Numu se ashushe buhoro buhoro mgawe juni wa tuto kwa mbali wala kwa kako ashura kukanya kushika mosi ya milongi wizu.
Pole sana. Reka dutangulie kuri wewe Emmanuel Nkurunziza, urwandiko mwashikirije ruragaragaza ko mutishimiye ibikorwa biriko birangurwa n'umurwi severe, ibintu iyo murwi ukora kugira ngo mwishyirahamwe ryanyu muwizigire n'ibi.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyatumye dusohora urwandiko ari n'icyatumye kubona kera twamira tutera ibyatsi ibikorwa biba bigomba kuvuga ukuri ku banyabwoko byakozwe mu Burundi bikorerwa Abatutsi nk'ibimaze gutohozwa mu 1996 igihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyasohora urwandiko rwacu rwerekana yuko umugambo ariko kubutegetsi sahwanya Frode wari ne washinze ICNDD-FDD yene kugena uwo mugisha rero ko yakoze rero iho nyarwoko irikorera abarundi mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma rero tukaba twagiye turakurikirana ishyirwaho ry'uyu mugisha rero bwa mbere na mbere waroyeho mu makosa kubera bene kugushinga bacumvikana igituma nuko bikenewe wojaho bari bumvikanye yuko urimwo igice cy'ubutungane kuvuga Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ariko kubera nyene babone yuko bibaye ubutungane bukozwe neza bene gukora ubwo bwicanye no bavuye baba ariko ni ukuvuga ICNDD-FDD gihari yavuye muri iyo foto yakoze ihonyabwoko baciye bakura mu ico gice bararenga ku byo bumvikanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ubonye muri 2025 igihe haza ico gice Commission Calmo bari bumvikanye ko bw'umugwi uri mu Barundi n'abanyamahanga mugabo abanyamahanga babona ko batarimwo usigara noneho yiganjemwo bene kwagirizwa kuba bakoze ibyaho nyabwoko by'ahantu batutsi. Tunyarukije rero twavuye dukurikirana ibikorwa byabo imbere yuko banawushinga iyi leta ihari igena abahinga yavuze bari muri Commission Technique gutegura umuntu w'iyo CDR. Muri abo bahinga nyene harimwo abagirizwa mu ntara ya Murambya no mu zindi ntara bagenywe badumwe kuri tokenishyirahamwe mpuzamakungu yuko bari mu batunganije ari nabo bararika igihunyabwo kujya kuri abatutsi mu 1983. Nk'uko umeze ntibikwiye gushobora shakabiri rero aho batinze bakagenewe uwo mugwi muri 2014 urabona yuko utanguriye gukora ari nacyo catumye tudasubira kurenga ko rwamaze kuri ku biraba nk'ejo bundi baradutse mu ntara ya Karongi umukuru w'umugwi CDR arashikiriza yuko ngo bate ngo ibihumbi n'ibihumbi by'ibiziga by'abarundi bishwe mu 1972 ntashikirije ubuhinga kuvuga metode scientifique yakoresheje kugira ngo atandukanye ko ari ibiziga bya 1972 canke ari bimwe by'abatutsi 1993 igihe sahwanya Frodeu yasasika inganda kamara abatutsi ngo iriko ihora ndadaye nk'uko byari byagenze bukeye bwaho umuntu umwe gatandarangiye nk'uko byari byagenze bukeye bwaho nako kumushinyira umukamere bari baragenze guca nyene umukuru w'umugwi CDR avuga yuko batoye ibiziga by'abantu bishe mu gihe 1972 bikaboneka yuko ari kwa kuntu rero ukwikundwa kazi kuri CNDD-FDD itwara uno munsi yayihaye ako kazi maze rero bagaca bavuga muri ya mvugo ihinyitse uri kuvuga yuko bariko batunganiriza abahutu mugabo ibyo ntacyo bicarimwo ni uko bica bica mu gupfunza mu kuzimanganya ibyo nyabwo kutakora abatutsi muri make cyo cyatumye tuvuga dusohora urwandiko.
Ego me namwe Frederic Nzeyimana ibikorwa byo mu rwi mu bibona guteka urwandiko rwasohoye na n'ishyirahamwe ACI Genocide narwo nyine murubona gute
kubiraba umugwisi ibikorwa by'umugwisi CVR twebwe nka bahurikiye mu runani rwa Collective de Survivants Victimes de Génocide Hutu de 1972 turongera ko na imbere n'inyuma ya 1972 kuko kuri twebwe ibonyabwoko byabaye mu Burundi ntibitangura mu 1972 bitangura n'imbere yaho rikongera rikabandanya. Umugwisi CVR kuri twebwe wari wahawe kwiga amabi yose yakozwe mu Burundi kuva imyaka babahaye tuvuge cyane cyane iyo turaba ni kuva imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 1963 gushyika ku 2025 urabye neza ukitonda ukaraba ibyo basabye umugwi wa CDR gukora njyewe niko nabivuga mbona babahaye gukora ku mabi yakozwe n'amaleta yariho kuva 1965 gushika ku 2025 izo leta nazo zatwaye Burundi kuva ico gihe zose zari leta hariya micombero canke yabagaza canke ya buyoya zose twebwe tuvuga ko ari leta zari ziganjemo abatutsi b'abahima biriko birigwa byose na CDR na mabi yakozwe kuri ico gihe abo bantu aribo bari bagitwaye Burundi kuva igihe bakuriye iyo two kwita leta y'abaganwa 1965 by'ukuri apana 1966 ama rero twebwe ku 1988 no 1993 no 1995 yose kuri twebwe n'iryoho nyabwoko ryatanguye kuva igihe izo leta ziganywa abatutsi b'abahima batanguye gutwara Burundi. Hanyuma rero dufate ko CDR yategetswe kuba ikiri kwiriga nyamukuru ari icyo nyine cy'iho nyabwoko ryabaye mu Burundi uti gute twishimikije ingingo y'inama mpuzamakungu ONU yomugi yomukimuri majeshina na milongine
mwabwede kutuwa kwa kwenye mwishu ya Frederic mwabwede kutuwa kwa kwenye ubugi chanyi mbuga humira uru mwakuko ihunya bwoko n'ikintu gihambaye cyane rwose ika nishyamwe impuza bakungu byo hajyafashe ingingo yemeza ko koko ubwo bwicanye bw'agahumira bunwa ari ihunya bwoko
yo na ingingo y'inamashiga makungu iratomora neza ko ihunya bwoko ari cyaha kibi neza na neza gikorwa na mareta kandi kidaharigwa leta z'isi yose harimo n'Uburundi zikaba ziyemeza guhana bene ico cyaha mugihe byibonekeza neza ko cyakozwe cyateguwe neza kuzimanganya umugwi w'abanyagihugu cyangwa abasangiye ubwoko cyangwa abasangiye umuryango cyangwa abasangiye idini twebwe akaro izuba ryakayiva atangwano iri mu Burundi intambara yariho abarundi benshi baturuka mu miryango amaclan y'abahima barenga kwiyadu inusi y'umuriyoni
icyo kibazo
impapuro z'amazina buryo atampaye kwa ayo mazina yari yateguwe imbere kwa umwanya baza kubasanga iyo bakamenya niyo bajana nicyo gituma igipfuriro cyo kurubuga
reka ndabasabe mumpe inshu ngufi ngufi dufite akanya gato cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe Emmanuel Nkunziza eka na Frederic Nzeyimana nyina cyane cyane mwebwe incabwenge ari mwe mukwiye kurira akarorero abandi mukarabati eka mu Burundi birazwi ko abarundi bacanye mu bicanye mu bihe bitandukanye eka abicwa akari ubwoko nka bwose ni kuki mwebwe mutotanga akarorero mukavuga ati umuntu wese yakoze iryo bara reka tumushengeze aho kuvugira ko kenshi na kenshi usanga umenye ngo umuntu wese avugira ubwoko bwiwe icyo kibazo mukivuga kwiki Emmanuel Nkunziza
akoze ntanguye guhura gatonya canke ndabibutsa twebwe mwishyiramo rya kuvugira ubwoko umwe namba na gatonya no mu ntangamara mwavutse mwakoze kandi kwibuka nibukije abumviriza batwumvire yuko mu Rwanda ko twavuze ko twemera ko hapfuye abari mu bwoko bwo twebwe icyo dukora ni guhagarara kuri twerekana yuko igihe bimaze gutohozwa bikaboneka ko umuntu yishwa kubera ubwoko bwiwe ko yavutse ari umututsi bidasigura yuko duca tugomba yuko ico gikorwa cy'ubusondere butungane kuwo yamaze gutunganirizwa bakakorante bakugira anke gica gihagarara na ku gice gifutwe niyo seze kugira ngo babanze data wanje bumvikane ibishe na kubarondere abo bariciwe bo mu bwoko bw'abahutu n'igituma bici ico kikaba intangamara gituma rero twebwe tubibaza yuko turakora turagerageza ntitunagerageze n'ibintu bikora twe kandi dukoresha iboneka ikise base scientifique ikise ishingiro mu bumenyi nk'ibyo kuvuga umugenzi ajya ariko aravuga ngo ireta z'abahima ibyo ntibigira ishingiro na bana gato ibyo ibyo byo ku mwabihonya bwoko byo gushonya bwoko nabyize nico nakoze ku bushakashatsi muri kaminuza rwe rwa doctor ntaho bihagaze na bana gato nyahubwo binyuranye n'icyitwe ihonya bwoko ihonya bwoko ntirikogwa n'aba bo mu bwoko bunaka ni abahima banaka mbaye nzima ihonya bwoko rihagaze kuhirwa reka nsubiremo rihagaze kuhirwa ntirihagaze kuri cyo ni cyake nshu gufoze kugira ngo avuge rumwe niyo leta yitwa yuko iriko ihana
yego
bisubiriza mu ndumane abatwaye ejo bundi aho rero niho nagomba kuvuga nti nuko bavuga ngo utosora ifuku amanakati mu ntumbe mu ntoki ntibure Frederic yibuke yuko azi ko yitwa ko yize ntasubire kwitira ubwoko ko bwica
yego me Frederic Nzeyimana namwe mu gihe cyo muvuze ko ico kibazo nyene kivuga ko nk'icambwenge ari mwe mwari mukwiye kuri akarorero abarundi cyane cyane bato bato mu kamenya ko igihabaye bwicanye eka mwese mukorera hamwe ya mashira hamwe yanyu ukorera hamwe kugira ngo eka adome kurutoki abakoze bwo bwicanye maze bahanwe baba mu bwoko ubwo ari bwo bwose niko kirya bintu bisana bitabo bitibonekeza cyane
kwebwe ni mu mwanya wa collective de survivance kitumije genocide hutu do 1972 avaye apre je n'ibyo turondera kuva kera n'ibyo dusaba kubera butungane bategerezwa kuringaniza abantu hanyuma harimo n'ibyo byihonya bwo kubutungana kari ubwo buza kuduma kuri utoki ukari ihonya bwo atari ubwicanyi busanzwe aho dutandukanye na Manuel kandi adukoresha nanjye nize anthropologie narabigize mu bushakashatsi bwinshi uburyo basigura ihonya bwoko biratandukanye rwose n'ibyo bavuga ngo umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu mu Burundi wishe umuntu uwo ari wese yishe umuntu akaba ari umurundi wishe umuhutu cyangwa umututsi ibyo si byo biri ihonya bwoko ivyo biri mu butungane busanzwe uwice umuntu bakiza kumucira imanza kuko wisa nibo bantu bahariho wishe wicume muri aha sivyo rero twebwe turiko turavuga ati twibaza ko arizo byabaye 2022 cyangwa 1993 cyangwa 1865 abantu b'abahutu umuhutu yica umututsi cyangwa umututsi yica umuhutu ibyo ni ibintu bisanzwe rwose nibaza izo manza nubaka igica zabisha abantu imanza zitaraboneka ni imanza izi nyine z'ihonyabwoko ari leta yategerezwa kubahiriza abantu iyo nyine yiha kubera ibyo yapangapanze gutora abantu ikaza kubica ikabata mu bipfuriro icyo nicyo kitaraboneka bakaba nyari akaba leta tuzi zabayeho zikaba zarisha abahutu niba zicira imanza nga zarisha abahutu bivuga uko nyine ibyo byaha yama leta y'ikimigwi nibyo gushika turabona mu Burundi uriko birashirirwa imanza
yego me gikorwa cy'umurwi
ari abahutu bica abatutsi cyangwa abatutsi bica abahutu
ikorwa cy'umurwi ibikorwa by'umurwi ya severe turabiga koko ariko mu kanya reka tubanze duhe ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Denis Bayisenge muri Veneza.
Hello,
muratwumva?
Nabumvise kuba mwitangura kuganira.
Yego, muri hehe?
Ni Tanzania
duga ku ijambo ikibazo cy'imbere.
Nabona severe ikintu iri kuyakora ni cyiza kuko ntabwo ibyura ibiziga by'abahutu gusa cyangwa by'abatutsi gusa nimba hindi na kabiri ikaba ibyura abahutu gusa ikakerekera ngaho ibyarega mu ruhande rwa politiki ariko nindi izura kubiringe na kabiri abahutu bapfa ikadoza kushyika aha abantu batire kuvita akamba mu kinogo cyangwa mu kivunga ikabaza n'abatutsi n'abatwa n'abaki ntabwo ari kwandi kwa politiki gusa abarundi dufite ingwana imwe mu mutwe tubonye ikintu kijya kimubatiyeke kimwe bya matora inshuro nyinshi kijya kwandi kwa politiki ariko kirabe neza kirabe bakora gute bakaza kuvuga ngo bari kwandi kwa politiki kumbe bajura ibiziga byose aho usanga bamwe bashaka kuzana icyatsi mu barundi bene wacu abaduka cyangwa mu makungu cyangwa yuko leta izana ibintu by'amoko cyangwa se ingingo za politiki kumbe si byo barabe neza rero baza bakagitwara kandi nk'uko bari bwa mbere mu 2015
Denis Bayisenge murakoze reka Emmanuel Nkurunziza agiye icabishwa
murakoze neza ngageje ku Chamberlain Makenu umenga ikibazo cya Denis Bayisenge naho bitumvikana nka neza kubera umurongo nico kugomba kuvuga yuko ibikorwa severe cyakora uno munsi ngo bikorwa neza ngo kwataho ngo namba na gatanya ngo rikorwa yega mu gacanga ikora ibya politiki sinibaza ko bivuga ariko biri no kuri urabye kugena severe bwa mbere na mbere yadutse na ko yongereje umurego nkuko babivugaho hakurya ngo muri ibyo bikorwa bikajyana no kugene hariko hatangura ibikorwa cyo kwiyamamaza cya 2027 mu gace murenza ko yuko ibivuga iriko ishikiriza ibyo yita data wani bisegeranyo by'ibyo yamaze gutohoza usanga ni urupapuro ni kopi ni fotokopi y'ibyavuzwe n'iyo nyine collective turiko turavuga uno munsi collective yagenye ifitani amasezerano yo leta ya FNDD yakoze ubu bwicanyi kwa Dominique Rutoki Mutama nk'ubwo bw'ikaruzi atari ugomba kuyiyobagiza kurapubona umuntu abona yuko ni nk'inya butatu uvuga yuko hari leta yiganjemo abakozi b'ubwicanyi nyine tutaratohozwa umugabo akaba arica indomako urutoki bambe na kopa igena bene gutohoza urumva bambaye kuba imwe abajuriste bita incompatibility no kuvuga confidentiary hanyuma hakurya hakita ko ari abitwa data abandi badarwanira ibyiciro bya politiki nka collective bagaca bavuga bati tugiye gusaba leta ihari yuko yemeza ko habaye ihonyabwoko yo 2022 higa abahutu mukibagira yuko mbere ibyo baranyine bikiba ibyabaye mu Burundi hari umuhari ukorera mu Kinyegero ari nawe wabyaye izo za Prodeu na Sense na Paripeutu n'izindi witwa ubu umugambo w'abakozi w'u Burundi uwo rero nawo ukaba ari wo wari wararitse abantu muri za ngingo cumi yuko kwica umutuzi ntagiye gusubira kuboneka nyine na cane cane ntungagatandaragije
nyuke na cyane cyane umukuru w'igihugu yahahoze micombero mishe yaratanze iganiro mu radio y'ababirigi yarake umukuru w'igihugu ari utse yuko igihe yari umunyeshuri mu bibirigi yatumiwe mu nama ukuje gutegura ingene bwo kwica abahutu bibaza yuko ari umuhutu kwari kubera bakanzwe bahenzwe ngo ningene data wanje ngo izo rugiye buri mezi ibyo byose ni ibyemezo yuko ugomba kuvuga ko uwo muguha ari severe uri kugaragaza kwerekana ko 72 hahamwe kwishwa abahutu niko abahutu barishwe mugabo hahirirwa imbere na mbere kumarwa abatutsi
nuko byo byemezo n'ibindi byo. Yego, Frederic namwe Nzeyimana ku cimbyo cyashikijwe na Denis Bayisenge. Mukanye gato.
Ikwitwe bwe i severe ubugira kirakora nkaba ari mu gihari cya collectif de survivants victimes du génocide de Hutu de 1972 avant et après tubona severe itari kirakora neza icyo bayitumye gukora kuki amabi yose bayihaye kwiga na mabi yakozwe igihe igihugu cy'u Burundi cyakomvurwa n'amareta micombero amareta y'abagaza amareta ya Buyoya bo bose kuri twebwe tubashira mu mugwi w'abahima ibya ibyo bari ko ari ga byose byizwe ico gihe hanyuma ari byo kwa micombero ari byo kwa bagaza ari byo kwa Buyoya ntabyo ndumva severe iri kiravuga hanyuma ngaca nishura ngaca mboneraho Emmanuel yaravuze agaruka kuri yuko ibyo 1972 byatanguwe n'umugambwe ubu na inyishu ubwa mbere mfise nagomba kumurungika Emmanuel aze gusoma igitabo cy'uwari ambasaderi mu Burundi yitwa Thomas Patrick Meladi yaravuze ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu Burundi yaranditse igitabo cyitwa Burundi the Tragic Years hanyuma araduha umuco ku byabaye 1972 kandi araduha amakuru Emmanuel yabaye muri Oyuwa mu mwaka mu 1972 mu kwa gatandatu 1972 hari abaye inama ya Oyuwa muri Maroc iraba yo kwiga ikibazo cya genocide uko nyine cyari ikibazo cya genocide yabaye mu Burundi ku hutu babaza leta yo kwa micombero leta yo kwa micombero yishyuye abagiye guserukira Burundi mu nama y'Oyuwa nagomba kubwira Emmanuel leta ya micombero ubwo nyine ntiyigeze avuga ntiyasiguye ivuga yuko ari abahutu cyangwa abaserukiye Burundi hari muzima namiye n'abari bajanye bavuze n'abasomeri ibyo bavuze ko mu Burundi ata kibazo cy'amoko kiriho bata igihugu na kimwe cyo muri Afurika cyoshobora kwipima ku Burundi mu buryo abahutu n'abatutsi bumvikana abantu bari bapfuye micombero bamubwira ati bakozeho nyabwoko basiguye bavuga yuko abahutu n'abatutsi bumvikana abo Emmanuel ariko aravuga yuko bari bateye babe mugambwe ubu watwara igihugu icyo gihe nyine ntabo igeze yagiriza none Emmanuel abikura hehe
yego me reka
hanyuma ari cyo gituma je mbona iyo severe nyine kubera iyo twe turacuru kuko turavuga ibikora jewe bere yubu no igiranye n'iyo leta ya micombero
muri ko mwese rero aho muhurira mushya na he Frederic Nzeyimana aho muhurira mwese na Emmanuel nuko severe itari gukora neza
yose amahoro ko batewe n'abanyamahanga bafashijwe nduze n'inteko z'ababirigi z'abantu z'abanyamahanga na severe uko ikirakora bayitumye kwiga ibintu by'ukuri ku mabi yose yamaze kuba mbwaci imyaka itandatu uri kuriga ukaba utaramenya ko abishwe 1972 bari abahutu kandi ko bishwe na leta ya micombero uko kuri kuzoza n'ukwahe tubona bakora nko kwa micombero avuza kwiga ngo bavuge ukuri ubu bariko barondera ngo kwiga ngo abantu basubize hamwe bishoka ko biga gusubiza hamwe
utarabandi
basubiza hamwe ibyibintu severe yatezwa kuba imaze kuvuga muri iyo myaka itanu imaze gukora gushika ubu ntabyiravuga twebwe turacyarindiriye
yego muri ko muvuga rero mwese aho muhuriye na Emmanuel nuko umurwi severe utari kukora neza tuzogerageza aha ku ijwi ry'Amerika turabe ko twotumira umushyira ntahe ndayicari arongoye uyu murwi ariko mu kurindira turafise ibindi bibazo tuganira namwe reka tubanze duhe ijambo Emmanuel Ndayisenga Emmanuel Matumba
Niriwe
neza muri hehe
ni Kigali mu Rwanda
uri mu Rwanda yego urafite
yego banusurize abo batumirwa uko ari babiri
barakumva duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
Ikibazo nashakaga kubaza ese nizihe mpamvu bo baba batekereza kwandika izo nzandiko zivuga ko barwanya igikorwa cy'uwo rwiseveer bakazikora ubungubu kiba batarabikoze kera aho ntago zaba ari impamvu za politiki ntago baba bashaka uko bikorwa kandi icyo ni igikorwa cyiza kubera ko bari abantu benshi n'inzi kandi nta nubwo bagira ubwoko bumwe gusa ni umuntu wari wese aho bamenye hari asabye baragenda bakamukuramo.
Icyo kibazo ubwa mbere na mbere Emmanuel Nkurunziza mu kanya gatoya cyane rwose.
Murakoze neza, nibaza yuko uwo mushinga ntahe Ndayisenga Emmanuel ngira ngo ntiyari asanzwe dukurikirana haba namba na gatoya twebwe ntitwasohoye urwandiko ubusa kandi sikumva za politiki. Ishyirahamwe Nserukira ryemewe n'amategeko muri Canada kuva mu 2002 n'imiburiburi gatatu ku mwaka rya muryo y'ubutumakungu ibigoye Burundi by'ihonyabwoko ryahize Abatutsi karahano co kimwe n'ibyo dukomoka ko afite jenoside kiri munsi y'Ubujumbura kuva 93 rishingwa kugeza ugasha 97 ryemerwa n'amategeko gushika n'uno munsi naryo nyene ntiririndire yuko haba insekezo yo kwitoza ahubwo reka mbonera akanya n'ishure Nzeyimana yahaswe kuvuga neza n'uko yagarukiye hagati kuko abahutu n'abatutsi mu Burundi ntitwigeze tuvuga canke ntabigeze uvuga yuko batumvikana abatumvikana ni abicanyi bitira ubwoko bw'abahutu hamwe na bene guhigwa iyo baba batutsi cyangwa abandi ico rero ntihagira abarundi asubira kubwihendwa hanyuma kuvuga ngo mbega ngo twavuze yuko ngo hatugwe kwicwa abatutsi ngo na kabiri twabikuye he ndetse yuko niyo ico gitabo ca ambassador Thomas Nyarabi nagisomye twebwe na mbere turi ko tuganira kuri radio yayo tariki 30/4 2018 namubwiye neza na neza igitabo cya Mark Manirakiza cagiwe preface na secretary executive wa UDC Alain de Brou cerekana impuzamatsinda ingingo 10 barareka abantu b'abahutu ko bica abatutsi cyo kimwe nuko namweretse yuko n'imbere ya Munyamerika John Stockwell mu gitabo cyiwe In Search of Enemies yerekanye yuko ishyahamwe yakorera ryo kugendereza amakuru aha muri Leta Zunze Ubumwe ryari ryahenzwe rigafasha bene gutegura ubwo bwicanyi muri propaganda mu kugira ngo bateze urubuga abo bari bahanganye muri politiki urumva tutagombye kurandira kandi biboneka atagomba kuyoza kuri
Frederic Zeimana ikimbo cyashwijwe na Aimé François na Emmanuel Ndayisenga avuga ko izo nzandiko zose zishobora kuba zisunga politiki tuba ku ijambo mu kanya gato
uburyo zishobora kwe nta namwe twishyura twe turi ko turavuga ntababuze nta namwe twishyura ibya politiki twebwe urunani rw'abantu babuze ababyeyi abo bavukana n'ibiki nta namwe twishyura ibya politiki tuvuga ku gatwe kacu ibyatubaye ko ibyabaye ku mashiga yacu ari mu 2025 1968 abo turi kumwe n'abantu umwe wese avuga ati ibyo byabaye iwacu nta politiki irimo kubera ibyo umugwi wa severe bamaze kuwushyiraho byari byiza twabinyaruka twe tubona gusa byaratevye mu 2000 mu kwa kane ku 2017 yewe ubwanje narashikirije perezida wa severe igitabo cy'impapuro ziri nk'amajenanda zirimo ibintu byose bakeneye ubwicanyi bwabaye amatohoza bose bategereza kugenda ku byabaye 2022 naragishikirije ariwe na televiziyo nigeze numva gushika icyo gihe imyaka ibiri bavuga na kimwe muri izo byanditse muri ya gitabo harimwo ibyo twatohoje byavuzwe na Renero Marsha ku yonyabwo kujya 2022 ubu yari mu profeseri muri Universite y'i Burundi harimwo ibyo nyine bya ibitabo bya Patrick Meradi yari ambasaderi mu Burundi hariho ama article yasohotse hano muri Canada yitwa Céline Concert yanditse commence kuri le hutu di Burundi encore vivant aho hari mu 2022 nyene harimo Peg Dometrize yitwa Taylor muri University ya Madison yanditse ari karabiye Amerika za yishuye mu 2022 gushika ahavuga ati Amerika ibyo 2022 ikwiye izina rimwe gusa ni ihonyabwoko avuga ati ibihugu bigikoresha ayandi mazina nk'ikiva cyangwa tragedi cyangwa amamasaka ibihugu harimo n'uburundi ibihugu bidashaka gukoresha ihonyabwoko kuko bizi yuko gukoresha ihonyabwoko ari ibintu bijya bitegereza gukurikira ariyo mategeko cyangwa gufata ubu nyine kubwa amategeko y'inama mpuzamakungu banga gukora ibyo bikurikira nibyo bituma bamwe babyita ukundi. Ikintu cya kabiri kubera nyine severe itari kirabikora kwete mukwezi umwaka weze mukwezi kumunana kwizina rya bashika cyangwa abuza wa 22 twarashikirize narashikirize twashikije mu nama mpuza makungu oni ije nepo biro bikuru byagateka bishirwa gateka kazi na muntu tuzero pet do connaissance ya genocide yabaye mu 22 harimo ama preuves yo duze inama mpuza makungu
nikanda basaba mumpe
usaba kuyose twari yatowe
mumpe ishungu fingi fingi ndabona kanya kihuta cyane rwose mu shya na he Frederic Nzeyimana tubibutse nshuti mwese ko muri komera bandanya kumbiriza iradio ni ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Aimé François.
Egomne
muraho.
Egomne mahoro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego murafite ikibazo mu cyimbyo twatumije nawe babiri Emmanuel Nziza na Frederic Nzeyimana bose bakaba bari kuvuga ku bikorwa by'umurwi Severa mu Burundi. Uga ku ijambo ikibazo cyimbyo.
Egomne cyambe ni cyumviro.
Yego.
Banza gushikiriza yuko CDR kwa zingene ilikirakora kubiawa mwini na kabiri gusa mugabo jubiawa mwini na kabiri ushisiyo vijaje vizana yabwe kubazungu wadi chemo iviche ivige wa wabugako siinzi jiwa wa shaka mwisanzo jena wana uko jubaye jiji wa hereye kumuzo wa Burundi kuko kaise kuburundi nikatangula mwini na kabiri wakakuli kia nabani wagi wabatisha mwo Burundi akije amwaba byamwe imbuto y'amacyakubiri hanyuma nakabandanya kuko ndabona menga CDR izogira ikiringi igarukirijeko sinyo za kizoshikana kubyabaye mu matora ya 2015
aho ntishikayo ishikana mu 2015
2015 ariko urumva yuko byagumye biba bisa nibyo byabaye abantu bagumye bicwaho n'abatawe muri fose commune nk'uko ba byabaye 22 nca mbona yuko byari kuba byiza batanguriye hariya ku bazungu bakabandanya gushika ku kiringo turi mwuba hanyuma ikindi kibazo halo
duga ku ijambo turakumva
yego nashaka kubaza kubera iki turi mu matora mugabo agaca ariho ba bakora ibikorwa byo kugura amagufa byo kwerekana ku mateleviziyo ku maredio sosiyo jemo na menga bizohava biba inzira yo kwiyamamaza abavuga ati mwebwe nitwe twabarwaniye urugamba kandi mu isanzu abapfuye ni ubwoko bwose ndibuka yuko ari amakambi yaza arategwa naho nyine ugasanga rimwe abatutsi usanga rimwe bavuga iby'abahutu ariko naho n'abandi umuhutu aya n'abatutsi barapfuye sinibaza ko n'abatwa batapfuye
murakoze Aimé François reka abashinga ntaye turi kumwe baragira icyo bavuze ku cyimbura mwashikirije kivuga ko gitohozwa reka yari kwikuba kuva ku bazungu bateranije abarundi gushika ubu reka ariko tubanze duhe ijambo na Jeremy muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazi na ninde
nirandekura
Nirande kura murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ni cyumviro nagomba gutere ubyo umugwi seve uri kurakora. Ni igikorwa kidasanzwe kubera ko ni ibintu bizoshobora gufasha urundi rungano kugira ngo rubone ingaruka y'amacyakubiri arahurike ku bwoko yagera abafundi. Ariko gusa ikintu noshaka kuvuga ni bidoce bituma bibe imbo ya politike nkuko nabisomye. Nibiye imbo ya politiki ngo bice bifata yindi ntumbere oya nibikore hama ajya amagufa ashigwa ahantu ku buryo abarundi n'abazovuka mu nyuma baze babone ingaruka zatewe n'amacaku yagiye aba mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nibiyumvira nibagira kagatima ko kongera kugira amacaku ye baze babone igishobora kwabuza kubishyira mu ngiro babone ko havuye amaraso hapfuye abantu benshi hama bityo bavuye bati ibi bintu ntikure gukogwa ko bica bizana ikintu kiri mu gihugu nico nashobora
gutera murakoze Jeremy ntirandikura reka bashinga nayo babiri bagira icyo bavuze mu kanya gatoya cyane rwose Emmanuel Nkurunziza cyiyumvira n'ikibazo cya Aimé François avuga ko umurwi Severa wari ukwiye gutangurira ku gihe abazungu batangura kuryanisha Abarundi gushika muri iki gihe ikamuca muri tanuki n'icyo kibazo n'icyo bize cha Jeremy avuga ko mu rwisebero uri gukora igikorwa cyiza ariko ukaba eka ibyo bintu bitorwa bikaba cyane ibintu byo teranya barundi duga ku jambo inshungu fingu fikuri ku byo byimbere byabo bashaka nta babiri
akabwo neza ego nivyo ndemeza yuko batari bakwiye guhagarara cyane cyane 72 ariko cyo ncankebura se beri gihe iyo leta yihaye akazi ko nabakozi biyo leta igihe hindiye jo bundi ngo nibahere ngo ntasubire mu 62 ngo rekaba zohere ngo 88 iyo mwaje mu 85 ngo kuva urumva abanyamahanga batangiye kuza mu Burundi ico abantu batashutse kubumva mbone hakajyo kugusigura no kuvuga yuko bagomba kubica bijana na yambugo yabigezweho ariyo ituma bahindura ingorane ziri mu Burundi bakahuma amaso abarundi kugira ngo barabe hanze bavuge ngo byatewe n'abakoroni umugani wa kwabo bakoroni aribo bakweze byose kuko nibyo bashobora kuba bakweze kuri iyo mbuto y'amacakuri ariko iyo zo kuvuga ngo bahere 83 iyo mwaka 1985 ni bya bindi byo kugira ngo ibyatewe n'abarundi yitiwe ubwoko bw'abahutu agomba kumara abatutsi canke izindi njyane zabaye yitwiza abakoroni ntizuri kwitwa by'abarundi hanyuma kandi aciye avuga yuko tworaba kahise ndamushyigikiye ahubwo na cyane cyane bari guhagarara kuvuga ku 1959 mu bihugu cy'u Rwanda twe dusangiye umutware abakoroni b'ababirigi ariho hatago y'ukoreye kihari ihagarikira impirimbanyi umugani wabo z'abahutu kugira ngo zimare abatutsi abo nibo nirerekana na jeunesse nirerekano 63 batangiye kurabira maze bararikagwa bakamara abatutsi gusanga 65 ni nabo bariya basoda bagombye kuwushinga leta imara abatutsi mu Burundi 1969 muri bimwe bita plankaka bagomba kubandaniritsa ko maze wowo ikamenyekana hakiri kare bagacirwa imanza ari na hoho rero bene afite inganda muri 2002 bahereye kandi ndangize kuri iki cyane ntirandikura avuze yuko byo babyiza ibyo biziga bisigaje bigiye habona abantu bakona ko byagwe n'ibyo cyane mugabo byo je habona biriko amazina y'ukuri ntibibe byuko ndayicariye nabo basangiye kajya kabisende deputy yabahaye baza kubesha ngo ni abanaka ngo na 2002 bataduhaye ni uburyo scientifique bashingiye kumubwira wabwe ko ari ibya 72 atari 93 nari gihe tuba tuzi nko kujya kwikaruza ariho ibara ryaguye basutse bagahera ahubwo ari na bya bindi nari navuze yuko ari kugira ngo bashyigikire fene ndeze mu bikorwa irimo shufi ya
mahanga
nyarukije gatonya kuko mugenzi arenga Nzeyimana yari akeneye kuba ikeneye gukosorwa ngo cuko data abantu bitabugwa amajana n'amajana bashyikirije igikuru si umurongo kuko twese tugiye ngaho tugasoma amabiyogarafi zo twanditse ni kujya turaba ikintu tukuraba akarongo ahandi hoho ubusho bw'impene niba burutwa n'inka imwe canke zibiri rero marsha par example yavuze rero marsha uretse yuko udatanga nibyo yarigishe kaminuza mugabo niwe yama yandikana ntaryo agabanya apfubya ibyagombye kumara abatutsi avuga ngo ni Jacqueline uvuga ngo nabantu ngo bagombye kwikura ku intwaro kwerekana wa mugambi wo kumara
abatutsi
rero twoja turaba ibyo tuvuga igihe tuvuga byakozwe muri nations n'ibyuko ama leta yoca agica kurabwira ngo bahane abakozi b'abanyabwoko si umugambi wa
leta
bayita responsibility to protect nisho nagomba kwisanga Nzeyimana
reka tumuhe ijambo Frederic Nzeyimana nawe nyine agira icyavuze ku byashikijwe na Aime François na Jeremy duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo cya mbere cya François ntagifite inyishu kubera kiroroshe kandi nagomba kubivuga kugira ngo n'abandi bose bace babyumvira ko ibya severe yasabye ibyo bimatanye n'abakoloni basabye na severe gusubira inyuma ku njyane zazanye n'abakoloni niyo tiki ya mitrize yaje nagize muri anthropologi ibyo nibyo nize nibyo nanonose nibyo nagize ko rusheshe muri mitrize yitwa organisation sociale et dynamique de la conscience ethnique au Burundi basubira niyo bavuga dynamique de la conscience ethnique au Burundi icyo nize mwo kwa kumenya nyine nge n'abantu mu Burundi mu Burundi kare twa dufise imiryango reka muri France ijana na 18 y'abahutu basa uyitwe y'abahutu mu gakare bari abajije abashuri ababanda baki 24 y'abatutsi babahima na 54 y'abatutsi babanyaruguru bumva baratandukanya abahima n'abanyaruguru na 23 ubu yacitse imiryango y'abatwa ibyo nizere kwari kuraba ingene iyo miryango 118 y'abahutu y'abashu abahanza baki bavuye bacika bose umugumwe w'abahutu icyo ni kimwe nize ababirigi ni babitanguye ya mjamu chujia chumi ni mnani kwa sivati wa chigo mugunye wa giri mugunye wa wahutu kusakani kariwari wa fisayani mazina chori kime alamirigi wako ze muri zizuku ujane shawarundi mchakabiri ni muri yo mjamu njene hali mundi wa tsilonga mwinyungu ni yo mjamu mbinongi ni nine ya wa hima mwisangu iyo nana hamu ya reifakta nye nubutegisi gibgan muhima ni ya kuzikile ibgan ya hali himi zilo itandukanya awaganwa na wa hima kubicho gie kwa virigi nicho sebe na kihaye teosi bitangura kupa imigango ya wahima itangwe na wengine guhonyora muhuteki sigu gam kani kubicho gie nyene ni homo hundi hata tangu lizo ni yaneza machako vii hacho kutema za kutangura minungitana za kazi nicho gie wahima mariko na wengine walegele muhuteki wisandwe wahima batari wafise mu gufatanya mu bintu byo gutwara by'ibwami ariho igihugu cyahindukiye kuvanya abahima bashitse ku butegetsi ibyakurikiye n'ibyo CVR iri kiriga
yego me mutandukiye ikibazo cyane
amaraga cyari kibazo nuze cyose avuga yuko abantu bapfuye bo ari mu bwoko bwose ni cyo kwa François nagomba kumubwira François nabivuze ubwa mbere abahutu ni umuhutu yishe umututsi siho nyabwoko mututsi yishe umuntu siho nyabwoko ibyo nibyo bita umuntu yishe uwundi ni murundi yishe uwundi ubutungane busanzwe bikora ibyo turiko turavuga sivyo suko mu binogo rusange harimo abatutsi n'abahutu nkuko severi kunda kubivuga icyo si cyo kibazo ni icyabajanyeyo n'uwabajanyeyo n'icyo yabahora tugezeye ko abantu bari mu binogo nk'iki cyo kuruvuga cyane cyane usanga umuntu w'imuyinga w'ingozi wa w'igitega w'ikarusi w'ibururi w'imuramvya w'umucibitoki ajyamye ku ruvubu nawe iyo bari mututsi ikibazo kiguma ari ca kindi ninde yabazanye ngaha yabazaniye iki icyo nzi twe twatoje ni uko n'abatutsi bo baryamye ku gipfuriro cyo ku rubu gipfuriro niyo bya mutwatoye mu fosse commune n'abatutsi cyangwa abanyamahanga baryamye ajya ku rubuga vubu bishwe cyo kimwe nabo bandi bahutu batwagwa ni ukuvuga bahitanywe n'icyo cyarondera abo bahutu
ndabona kandi kihuta Frederic mutandukira n'ikibazo cyane kandi kuratwa ego murakoze cyane rwose reka duhe rero ijambo n'abandi banywanyi biradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha turi kumwe na Richard Butoni. Richard muratwumva?
Halo ego namwumva.
Muri hehe?
Ujumbura
ego duga ku ijambo kibazo cy'imvura mu kanya gato
kibazo cyo mbona fise
ego
none kwari kubarakana yuko atabonye guhoje bajya arabaye nta bijya bintu bivuga tugwamo bajya abantu abantu bishwe kandi bakicwa ikipfunga bakimicirwa hamwe none ikarusi ikiwa ni seje ujya mu gwe sasa urakona ubaye ubyango igaragare igaragare bagize ubyango bati bari baba abantu mu kibuga ngo nagira kimwe cyo menyekana hariho na bamwe bivugiye ngo batwara amamashini banyuga amamashini tegere waza kuyimba kuyimba bafugira bari kandi barabyemereye ego sasa se twari muri ego
so cyane
mahoro muri hehe.
Yo ndi mucango zo muri komune gisaga
yego murafise ikibazo mafite cyumviro
ambo iki ni cyumviro ahubwo na sini kibazo
yego
akuri yaje ngo umugambi wa TV sino mbere ya politike mhm uko wande ngo wange ngo ko wande ngo waje kano mbere ya politike no biha mutikuki
mhm
kandi na rutetuba ndacari muto cyane so kumukiriza kahise ku gihugu uhereye muri za 87 nkabona ko tuzoheza tukamenya mbega abavuga ko hishwa abatu abahutu cyangwa abatu zose hishwa abantu rero harishwa abantu niyomboni ni umwanya wo kuvugana kwa kuri severe ikirarondera umuntu akamenya ababikoze tugasabana imbabazi tukanywana tukarekuriranira maze tukabana mu mahoro tukubaka Burundi tukabana mu mahoro tukubaka Burundi bushyashya burangwamo amahoro n'iterambere
yego murakoze Jean Luc
ata amacakubiri aharangwa imwe z'amacakubiri ngo batubarishwe ngo batutubaje tukabisezerera burundu ariko twanje kumenya uko kuri kwa kaize
murakoze Jean Luc Irandelera e ku byumviro mushikirije reka Frederic Nzeyimana izo byumviro bya Jean Luc Irandelera duga kwija mu mukanya gatoye cyane gose
hi Jean Luc Zeyimana
et Frederic Nzeyimana
et au fait que ngarwo hi ndega
nahaye Nzeyimana
bagikura hehe cyo nico cyane batagukurande wose harishwa abantu nuko ku munsi harishwa abantu twebwe nta bantu twishye twebwe twarababuze
hariho Frederic Nzeyimana hariho
bivuze ngo bavuyemo abantu bose barishye hari abantu bishye mu Burundi batishye umuntu numwe mugabe babuze abantu injuro n'injuro
ariko hariho nabishwe mu 93 bo mu bwoko bwatutsi bamwe yavuga ko
nicyo nagomba kuvuga ni kubera severe nabo bariko baravuga ntibafata uruhande rw'abantu babuze ntibavugira bishe ntibavugira babuze uwabuze azi ko yabuze gusa ibyo bindi by'uko ari uwundi yishwe hari ati bimubaba kugira rero je ndiko ndavuga ko nabuze umubyeyi ucuza kumbwira gusango n'ubundi yarabuze umubyeyi icyo ndikishura ikibazo canje kandi aho niho umugwi wa severe ubabariza cyane abantu we
egome
kuba washitse iyi nta karoro nkago kuvu uri
muranyibuka ndafanye egome n'ijambo ijambo mukanya
bakazura burya buhanga ubona bakazura ry'amagufa yose ubona bakakubwira ko aho hantu ari mu gahinga umuntu yabahamba akakubwira ko baba barondera ibaba nijoro baza kubarondera babaza nabahara abahutu ukabyumva neza biriko biravugwa yuko barondera abahutu usanga ari umututsi bagaca bamureka ko nawe nyine avuga yuko bamureze kubera yibajije ko ari umututsi perezida wa CDR ahembwa na leta kandi yatumwe n'inama nshingamateka yitwa ko ariwe aduserukira twebwe dufite abantu bahambye hajya ku rubugu niyaza umubyeyi wanjye aryamye harya hanyuma wewe ukibonera ubwishyu bw'abo bantu bose baje bapfa mu mpande zose z'igihugu ukavaho utatubwiye izina ry'uwo muntu yatwica ugatarisa wibwira ngo harimwo bose harimwo
ubwo se ubuhinga uyo murwi
aho kwibaza ngo bariko baranywanisha abantu ngibyintu rero bigiye bizosubira gutera induru zimwe izisumba nizabaye mu nyuma
icyo umurwi suko umurwi sivere woba udafite ubwo buhinga bwo gushyira ku amazina
uriko urategura iyindi ntambara
igihugu
bibyuzuriza ntibinywanisha ahubwo biraryanisha abantu rwose
reka duhe ijambo
babona yuko severe ahubwo iri kivugira uwo nyine yaduhambiye ababyeyi ako kantu nako twe tukamaranye imyaka ingahe 50 turindire
egome reka duhe ijambo Emmanuel Nkurunziza nawe nyine agira icyo avuze ko yashikirijwe na bashyantahe babiri Jean Luc Irandelera na Richard Butoyi duga kujya mu kanya gatoyi ndabona kanya kihuse cyane rwose Emmanuel
nibyo kariye gusa ariko nibaza ko mu ndindira ngasoma tubiri cyane gatatu ko nubundi yasomye arasomanga iki ngomba nkere kuri Chonzo Imana ikaravuga ngo baraza ngo bene gufata abantu ngo bakavuga ngo nitwereke ngo abanaka ngo bahutse ngo nitwereke ngo icyo yibagira kandi yama yivuguruza siryambe nuko we nyine ubwo yavuze ati barashika dufate nk'umuntu bakamusanga ariko arigisha mu ishuri kanaka bati nakaca ngaha bagatora abamugani batore bose icyo atavuga ni nacyo catumye dushika ngaha dusigaye dutuma bene kutumarira abantu utohoza ukuri nuko baba bari kubahamagara yuko nakananaka aribo batereye mu rugo mu muhari ubu ariko batatereye ntibabakorako ni ukuvuga rero ntasubire kuvuga ngo bahiga abahutu amazina naho bari abaguye mu mporero data wanje amazina mbere na mbere kwa rukuriga batera muri ubuyura ryagonze kumara batu ico kikiwe abantu bahejeje kuvuga mpere kuri uyu amazina ntaco
yego
bayumvise Fredi ko nyene kugiye ariko ugaragaza tabahima ntibahonyora ibwana izi ni byagindi byo kugomba kuba bita stigmatisation mu muri zangingo umunani zahava ziba icumi zo kugena abantu kugira ngo babagihonye bwo gucanke bagistisiye basigure ntihasubire guhanwa barikoze ibyo no gukumira abantu abahima barabeshe ntibigeze kuba bakumira gucanga hano kugira ngo dufashanye kumenya ukuri turafata nk'abatongore b'umwami abazi kahise hari abahima b'abatongore b'umwami nk'abitwa ba Musurupfu wa Sebamba hariho aba poet bivuga amazina bama ku kirimba murazo bazibiranditswe aho sindahateka kugira ngo ndabankire yuko baca batuma agatoki ku bahima ngo ntibakorane ibi naka nk'uko bino duce bisigura ko baca bishwa rubica kumwe n'abo bandi batutsi ariko na cane cane ikitugoye nuko ukuntu tukomeza dusubira mu gico severe ngo yokora mu gico severe ngo itakoze ukamenya ni severe yo kubaho yoshigikirwa kandi yiganje mu bene gushigikira abo bicenye sindi ko ndashikuza ndabaha karorero turero tubiri mwishi mwitangazo twasohoye twaravuze ko ari mu abanywa nako abakomise bari muri uwo murwi bigeze guhagararira abicanye uwa mbere ni Deo Hakizima mu gitabo ciwe yanditse Burundi Rundi arayimanga yuko ari mu banditse iketi y'itariki 22 uzuko 8,498 igihare ziri gatangira ubwicungwe ntegamaranga ugomba kumara abatu no guhara bavuga ngo bwamara abaho bwamara abatu je nahaburiye umwarimu wanje w'igifaransa w'umututsi n'agafaransa nkigendera kari we yakanyigishi hanyuma rero kugira ngo umuntu yahagaze ndidadaranye umwe umuntu yahagaze akavuga yuko abo bantu abashigikiye uno munsi akari wacu batuba yuko atohoza ukuri ivyo vya harimo n'uwo mwaka ivyo bavita confidence cyo cyo nyere cyari kimaze kugira ngo bamukuremo canke yose dere nyine ubwayo bayihagarika bifutse uwa kabiri renza ko abizi batugwa nari data wanjye ni muhinga ngo wakayishe za ishoke ku itariki 22 z'ukwezi k'umunani muri 2011 ku radio BBC gahuza n'imiryango jewe nyine ubwanjye turiko turavuga cyantega maranga yaravuze yuko ari bisanzwe yuko abakwisa umupanga batuye mumbura idahita nibwo no gutwi ngo ni ibisanzwe mbere yanagomye gucapa byo kuvuga ngo n'abafuzi bashobora basabasana n'abafariti hutu kandi ko bose bakomo bindi gatonya kuko mushinga mahe mundi kiri
ko ndabamura
faravuga kabiri ndeka dasigaje kamwe gusa kugira si impano mukenge kandi amwe yagiye ntimuhaze mu mukenga icyo rero nayo ndabereka yuko CDR twe twasabye tutari umuntu yuko ihagarara muri uko kuntu yuko no munsi kirikira kora biyegaye nyene ubwayo na CDR hakati kimusura kwemera yuko duserukirwa n'abatwici mbere mwaka uyu muri 2018 kuri radio ya nyene nababwiye chat na ronse cy'abanywanyi bacu muri Nyarusange igitega aho baboneye yuko abagenye muri CDR Rukardo Kominaka ari bamwe bica abatuzi 53 baciye bigumira mu nzu ntavye kuja kwitwa ukumva ushobora kuja kuvuga ngo banyiciye ko ntohore icyo ni ikindi cyerekana yuko nubwo bakomeza babwiye bagi iyo severi hari niyo kuyibagiza ibyaha bya
kompetente
DFTT ntushobora gutaranga ubutungane n'amata
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe banaje kumviza iradio hejwe ya Amerika reka duhe ijambo Gérard Jean-Claude
Hello
Jean-Claude Mouye
mu
ntara ya Karuzi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere mu kanya gatoya cyane
yego no kuvuga je ikibazo ufise ni iki kuri umugoyi severe ko ubu abantu ariko barabivuga ku bijyanye n'ukuri no kudekoranira ni byiza je nk'akarorero ndi mu bantu babuze imari cumi na kabiri rero ikibazo je ufise ni iki nuko je amakenga afise abantu benshi bari babuze iki gihe baba bakiriho bashobora guca bahahamuka none umuntu ashobora ufise nikiye cyateguwe ko aha mu Burundi iwacu tubona ko umenga na gahingwe kahari abantu ari bose bashaka kuvuga nk'abihorahorana cyose umusize rwo gukora kuri icyo gihe kiri 2012 cyangwa uzageza ku mwaka w'2016
yego be
ibazo byanjye ni
murakoze Jean Claude reka ndabona kanya kagiye Gérard muri hafi
wi gerandi hafi
akabazo gatoyi cyane rwose munsi y'umunota umwe
yego je musanze yari nk'intererano
yego
mu Burundi abuye jero nk'ubu nkaho mereye nk'igwaruka turakeneye cyane kumenya kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bijya byabaye bidufashe gutegura ejo, kuko iyo bari ko badisha nk'atwe ugwaruka yuko atabantu bapfuye kwa cyasidera ahubwo bagikore by'ukuri neza mu muco kugira ngo tubone nyine yuko ikibi cyabaye. Ndemeza ko rero je nkanje mfata yuko nk'umuntu yanka ko icyo gikorwa cya Severa atari cyiza, kumbure ko ashobora kuba atinya cyangwa atinyira abo yobazi kuba baragiye muri icyo gikorwa.
Urakoze Haraka, ndabona kajya kagiye duha ijambo Emmanuel Nkunziza akamumutera umurwi.
Murakoze neza. Severe ihari twabivuze biragoye mugomba kutuma kuvuga kwivuguruza, kandi iyo tuba twabonye ko twari twihenda twari twivuguruza nta gitsumba, ariko Severe ntishobora kuba irimwo abashigikiye ubwicanyi yitwa kwipira toho cambe ica
kazi Nkurunziza abo mwagiriza ubwicanyi batari ngakwirangiye kugira biregure no gusaba ko bireka
yuko yisubirako ibikorwa byayo nibihagarishwa cyane ko abaseve mugabo ntushobora kuribwa n'inzoka uwitwa Kristo.
Namwe
basabye yuko kandi none ko yacinda tubije cyo turavuga yerekana yuko ari abatutsi.
Namwe Frederic Nzibana mu kanya gato cyane ngo se munsi y'amasogo na 30 mugire akamo mutera umurwi Severe.
Kandi no tere mugwa Severe nuko woroherinda. Gutya. Ikibazo chamabi yakozwe mu Burundi Severe yahawe kwiga kimwe gusa ikibazo cyihonya bwoko yagiye gisiramwo bikorwa mu Burundi ari 1995 ihonya bwoko y'ubwoko bw'abahutu kuva igihe i Burundi butanguye gutwagwa neza n'abantu baturuka mu miryango y'abahima, kuvuga kuva kuri Micombero amukaduka kuri Bagaza amukaduka kuri Uyoya.
Yego,
abo batatu ayo mazina atatu y'abatwaye u Burundi
ndabona kanya
atatu bari mu mugwi wishe abantu mu 2022 ni ukuvuga bari mu bantu bazi neza.
Ndabona ibibazo bijanye n'umurwi Severe ibibazo bihambaye cyane rwose abarundi benshi batavuga cyo kimwe. Nashaka kubashimira cyane rwose mushinyanahe Frederic Nzeimana nawe mushinyanahe Emmanuel Nkunziza kukanya mwatoye kugira ngo mugire ico muvuze kubikorwa by'umurwi Severe ekane kibazo cyo kurekurenera hagati y'abarundi. Ndabashimiye cyane rwose, ndashimiye n'abanywanyi bose baduteze amatwi bagaterera n'ivyumviro vyabo. Turashimiye engineer kandi dushimiye na Fatou Karara yigiranije ikiganiro. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Radio Hijui America. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mujyeneza nshuti mwese, namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.